Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Muri iyi minota 30 dutangiye turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi, naho mu makuru yo mu biyaga bigari amwe mu ngingo z'ingenzi. Abanyekongo barahungira mu Burundi, naho mu Rwanda abagore nabo bafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge.
Twari groupe tugomba kujya gushaka amafaranga tukabanza tukicara ahantu tugatekera. Urumogi rero ni ikiyobyabwenge gikomeye, utekera kamwe kakabica muri nk'abantu 10 umwe agenda asomaho ubushyuhe bukaza.
Uyu ni umunyarwandakazi rero uvuga ko yanywaga urumogi ariko kubi yarusezeyo. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Duherero ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Bakoze Theo Mas, inama ya unijejwe ya mahoro n'umutekano ku isi yaraneguye yivuye inyuma igitero cyakorewe inteko za ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabaye kuwa 27 z'uku kwezi kwa mbere, gihitana umusirikare umwe yamuka muri Pakistan gikomeretsa uwundi umwe. Mu itangazo basohoye ejo ku munsi wa mbere abagize iyo nama barahogeje umuryango wo musirikare, abategetsi ba Pakistan hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU barifurije gukira n'ingoga uyo musirikare yakomeretse. Baraneguye kandi ibitero byose canke ugusotora bikorwa kuri MONUSCO. Bongeye kandi kwibutsa ko ibitero byose bikorerwa abasirikare babungabunga umutekano bishobora gushirwa mu byaha by'intambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Basaba kandi abategetsi ba Kongo gutohoza kuri iki gitero no kurengutsa abazokwagirwa imbere y'ubutungane. Umukuru w'igihugu mushasha wa Liberia George Weah yatangaje jo ku munsi wa mbere ko afise umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro akuremwo agace kavuga ku gutanga ubwene gihugu ufatiye ku rukoba yongere yigabanirize umushahara kugeza ku bice 25% kwijana. Mu ijambo yashikirije imbere ya Sena hamwe n'inama shingamateka ya Liberia, Perezida Weah yavuze ko bidakwiye kuhaba ivangura ifatiye ku rukoba. Uwo mukuru w'igihugu mushasha yongeye kandi aranegura kubona abanyamahanga batemererwa kugira amatongo muri ico gihugu kubwiwe ngo byatumye batiyumvamwe igihugu. Weah avuga kandi ko atumva ico tuma abanyamahanga batemererwa kugira ubwene gihugu bubiri mu gihe abanyaliberia bahunze intambara muri kahise k'ico gihugu bahawe ubwene gihugu n'ibihugu vyabakiriye. Leta zumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere zarakuyeho itegeko ryari ryarafatiwe impunzi ziva mu bihugu 11 ryazibuza kwinjira muri Amerika, ariko yongereza ibisabwa kugira bemererwe kwinjira nkuko byashikirijwe na Departement y'umutekano mu gihugu hagati mu itangazo ryayo. Abo bategetsi ntibavuze ariko urutonde rw'ibyo bihugu yegwa niyo ngingo, ariko bishobora kuba ari Misiri, Irani, Iraq, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Somalia, Sudani yepfo, Sudani, Siria hamwe na Yemen nkuko bivugwa n'amashirahamwe yita ku mpunzi. Abategetsi ba Amerika batangaje kandi ko bagiye gukomeza umutekano mu gihugu no gufata ingingo zikomeye mu gusuzuma bikomeye abasaba ubuhungiro no kuzoza. Baratangaza urutonde rw'ibihugu biteye amakenga hamwe no guhitamwo impunzi Amerika izo kwakira. Tukiri muri Amerika kandi cegera cyo umuyobozi w'ibiro FBI bijejwe gutohoza ivyaha aha muri Leta Zumwe za Amerika, Andrew McBee yatangaje jo ku munsi wa mbere ko avuye muri ayo mabanga. Hari haheza amezi atari make McBee atabonywa neza na Perezida Donald Trump kandi yaracurwa ko yari uzova muri ayo mabanga. Umutegetsi akomeye mu gipolisi cya Amerika w'imyaka 49 y'amavuko yatanguye kwidogerwa na Perezida Trump hamwe n'indongozi zo mu mugambwe wa Republican kuva mu mwaka wa 2016 bamwagiriza kuba ahengamiye ku mugambwe wa Democrat. Ariko ibiro White House by'umukuru w'igihugu byashikirije ko ataruhara na rumwe bifise kuri iyo ngingo yiwe yo kuva muri ayo mabanga yo kurongora igipolisi cya Amerika. McBee ariko azoguma ari umukozi wa FBI gushika mu kwezi kwa gatatu kumva zijyanye no gutunganya ibijyanye n'intwaro muri FBI nk'uko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yahagaritse ibiganiro byo kugarukana amahoro n'umuhari LNM urwanya ubutegetsi bwiwe inyuma y'ibitero vya bombe vyahitanye abapolisi indwi bico gihugu. Amajambo y'umuhari ntajana amajambo y'umuhari ngo ntajana n'ingiro niko Santos yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bagiriza uwo muhari w'abarwanya leta witwa ELN ibitero vya bombe byo ku munsi wa gatandatu mu bisagara vya Barranquilla na Santa Rosa byahitanye abapolisi indwi bikomeretsa abandi 41. Amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta n'umuhari ELN yarangiye mu ntango z'uku kwezi, ariko ibiganiro byari bitekanijwe kubandanya.
Aya yaramakuru yo hirya no hino ku isi, muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho amakuru yo mu byaga bigari. Abanyekongo barahungira mu Burundi, binjirira ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge. Baturuka mu izinga rya Mizimu kubera intambara hagati y'abamayimayi n'igisirikare cya Kongo. Ni inkuru ya Chris Munezero.
Nyuma yaho ku munsi wa Mungu kivuko cya Rumonge cyakiriye impunzi z'abanyekongo batandatu bonyine, icizere cyari cyaje cuko intambara iri kiracureha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa mbere ibintu siko byabandanije. Amato manini manini indwi n'ayandi mato mato atandatu yazindutse ashikana izindi mpunzi z'abanyekongo ku kivuko cya Rumonge, bose hamwe bakaba bababa amajana 8. Mu bindi bibanza nko mu Karonda aho ni mu ntara ya Rumonge nyene hari abashika 165, mu gihe imugerama muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba hari izindi mpunzi 234. Mayahula ni umunyekongo wo mu bwoko bw'ababembe avuga yuko yahunze izinga rya Mizimu. Amakuru yuko abanyagihugu basanzwe nabo nyene bariko baricwa mu ntambara iri hagati y'abagwanyi b'abamayimayi n'igisirikare cya Kongo niyo yatumye ahungisha umuryango.
Bo twatinye gose kubera abasoda b'abaserikare bahora bayita abantu gose. Ni gituma twese twavuye twese kubera twese twarafashwe n'abajya b'amayimayi. Mu katondo kore kare kare bacho batufata ngo twari kugira gute ngo bagomba kudurumbanye iserikare mu mizimu. Ndaje ari mujyango na ofisi wose nga ibintu twabonye n'amaso. Indambara zacu zatanguye hariya ajya kare kare mu katondo, ariho abandi basigaye hariya cyane cyane bagore bajya bamaze kushaja nibo baracyari hariya.
Hari abandi muri abo banyekongo bemeze yuko bumwe mu bwato bari buhunganye abanyekongo bwarashwe n'amasasu, bakeka ko yaraye igisirikare cya Kongo kireko kirahangana n'abo bagwanyi b'amayimayi ya Kutumba. Mu gihe igitigiri cy'izo mpunzi z'abanyekongo kidahengeshanya kwiyongera muri iki gihe impunzi zikaba ziriko ziregereza igitigiri cy'8,000, uyu se w'abana avuga ko afite impungenge ko mu ikambi bariko barajanwamo bashobora kutaronka aho baba n'imfungurwa zibakwiye.
Alafu kule makambini kwetu tutaenda hatujui kama watatudumia ubya watatuacha hivyo hivyo tu.
Murajye makambi tuzojamo ntituzi nimba bazodufasha. nturamenya niba biteguriye kugira tuzo turonka dukwirwa twese abenshi ndetse n'abana bakeneye gufungura ntituzi niba bizokunda
lakini hatujui kama yatawezekana wala modele gani
hagati aho hari amashirahamwe y'abagira neza aza arashika kuri izo mpunzi abazaniye imfashanyo zigizwe hanini n'ifungurwa mu gikorwa cyo gufashanya
turi aba mama bo muri Eglise Pentecoste do Kanyenkoko hanyuma rero nk'abakristo twariyumviriye ko twobabara abandi tucatuzana ibyo dushoboye kugira ngo mu byo twaronse Imana yaturonkeje kugira nabo nyene bashobore kugarura amate tubazaniye ibigori bitetse ibyo twashoboye kuronka biri hasi
mu mashyirahamwe ageze kwakira izo mpunzi bavuga yuko naho abantu babashikiye giturumbuka ariko harakora uko bashoboye kugira ngo babakire aho ngo abahejeje kwandikwa baca barungikwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi hamwe n'ikambi y'Ikavumu mu ntara ya Cankuzo kubijanye n'ibifungurwa mu ishyirahamwe PAM ngo bariteguriye gufungurira izo mpunzi igihe cyose izo baziri mu gihugu cy'u Burundi ukivuko cyo mu ntara ya Rumonge cyashye munezero ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi banki y'isi yose izashumbusha abanyagihugu ibitungwa byabo byishwe n'akaranda k'ihene umushikiranganje Deo Gide Rurema yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru iyi nkuru ni ya Remo Nzimana
Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema ariko arazikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mwaka wa 2017 yemeje ko igisata cy'ubworozi naho cifashe neza cyahuye n'ingorane cyane cyane akaranda kateye ibitungwa bito bito mu ntara zitatu zigize igihugu cy'u Burundi Deo Gide Rurema yemeza ko imene zirenga 300 zijwe nako karanda
harabaye akaranda kibitungwa bito bito impene nizo zafashwe cyane kandi n'ingwara mbi cyane irandagata nk'igitega twarabonye ko hariho impene zababa 300 harabavuga 400 nta biharuro dufise neza ariko ikigaragara nuko impene zirenga 300 zarapfuye muri mwaro hariho izishika 80 zarapfuye mu kirundo zishika 200
Naho uyo mushikiranganje yemeza ko amatoza kibandanya aravuga iyo karanda kavuye
subushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatanze izo ntungwa zaje ziva muri Uganda zitanzwe n'umugambi bita Revemtu uwo mugambi ukaba waronkejwe uburyo ni banki y'isi yose twarabatumye ko tubagira inama turaraba ingene ivyo bitunga vyaje n'ubu rero hariho umugwi uriko urabitohoza neza kugira ngo uzoduhe idonido tumenye aho hoba harabereye amakosa
igikomeye kubuye muzikiranganze nuko ibanki y'isi yose yemeye kwizoshumbusha abanyagihugu ibitungwa byabo byahuye nako karanda
iyo haba karanda nkako koko atewe nako karanda ntibayifungura baravyica hanyuma kaba kabihamba kugira ngo abantu nabo ntihabe habe ingorane ku magara yabo cyiza mwomenya ibanki y'isi yose yatanze ubwo buryo yaramaze kwemera yuko izoronsa amahera bitaye agashumbusho kugira ngo abenegihugu babuze ibitungwa bazobironswe ikiro n'ikindi gikorwa tugiye gukurikiranira hagufi
ikindi kigiye gukorwa mu ntumbero yo gutuza kukaranda nkuko byemezwa na Deo Gide Rurema ubushikiranganje arongoye bugiye gukorana n'ishyirahamwe FAO kugira buronke ibikenewe mu gutuza kukaranda
kwiyongwara isanzwe izwi mu bindi bihugu ishyirahamwe FAO irikorera turungikira abahinga kugira ngo ako karanda tugatuze burundu kandi noneho si ugatuza gusa twarasabye yuko boronsa uburyo bukwiye ibikoresho bikwiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ntituze turazimya umuriro wamaze kwaduka ariko muri kubu kazoza kagufi cyangwa karekare tuzokingire ibi bitungwa dukurikije amategeko
ingwara y'akaranda k'imene yibonekeje mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2018 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwaciye bufata ingingo kwatamene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ukaranda izanwa mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha iyindi ngingo ni uko imene zibonetse ko zifashwe nako karanda zaca zitwa zigahambwa ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa 12 ukwezi kwa mbere 2018 zugaye amasoko yose yahora adandarizwamo imene muri zo ntara zatewe n'akaranda I Bujumbura Remo Nzimana ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo ijwi rya Amerika buri munsi mugakurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika none tujye mu Rwanda ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu bagore. Leta irasaba amashyirahamwe yabo kwigisha kubirwanya mu banyamuryango bayo babinywa n'ababicuruza. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Mu mpera z'umwaka ushize wa 2017 ubwo hasozwaga inama ya 15 y'umushyikirano Perezida Paul Kagame yumvikanye asaba inzego zinyuranye guhagurukira kurwanya ibiyobyabwenge. Icyo gihe yavugaga ko byugarije urubyiruko. Muri iki gihe ariko ibyo biyobyabwenge biraboneka no mu bakuze, harimo abagabo ndetse n'abagore. Ntibyoroshye kumva ko hari umugore w'umunyarwandakazi wanywa cyangwa se agacuruza ibiyobyabwenge, ariko ubuhamya nahawe n'ababinyoye ndetse bakanabicuruza byumvikanisha ko icyo ari ikibazo gikwiye gushyirwamo imbaraga.
Yeno ukuri nararunkwe igihe kinini cyane naranarucuruje. Icyo gihe nari maze gupfakara, twaguraga 50, numva ko urumoje ari rwo rumbangukira. Mbese iyo umaze kurunkwa hari izindi mbaraga wumva ufite.
Kurucuruza byo nabyo warabyumvise cyangwa nawe warabikoze?
Oya, nanjye nararucuruje. Ni ikintu kigira amafaranga, yaba mama bararunkwa, yaba aba urubyiruko cyane cyane urubyiruko.
N'abana b'abakobwa bararunywa?
Abana b'abakobwa ari nabo barunywa cyane.
Jyewe urumugeni nararunyweye, ariko ndunywa kugira ngo runtinyure, kugira ngo njye mu buzima bw'uburaya nakoraga. Twari groupe, tugomba kujya gushaka amafaranga, tukabanza tukicara ahantu tugatekera. Urumogi rero ni ikiyobyabwenge gikomeye, utekera kamwe kakabica muri nk'abantu 10, umwe agenda asomaho, ubushyuhe bukaza.
Nubwo aba babyeyi bavuga ko batakibyikoza, haba mu kubinywa cyangwa kubicuruza, barakibuka ingorane bahuye nazo bagikoresha ibiyobyabwenge.
Nimba utese niyo nkono bikiri bibisi umaze kurunywa, ntabwo watinyaga kubihekenya.
Hari igihe rwaguteraga no kurwana, ntitugitwara abagabo b'abandi, ntabwo tugisenya. Hari ibintu byahindutse kuri twe bigaragarira amaso y'abari hanze.
Muri ababyeyi ntimwabonwaga rimwe na rimwe n'abana banyu bakababona?
Baratubona. Se wabonaga twasaze twakanuye amaso, bagira ngo ntibavugaga ati nirwo nyine.
Icya mbere wararumutumaga ukavuga ngo genda kwa kanaka akantu aguha ukazane, umwana akakuzana akaguhereza, akabona minota 30 urasarangutse. Ndibuka ko nigeze no kunywa nkamukubita nkamusatu mu mutwe, polisi ikaza kuntwara nkakinga.
Aba bagore bemeza ko izi ngeso basezereye babifashijwemo n'amadini, bagashimangira ko nubwo Leta ishyiramo imbaraga mu guhashya ibiyobyabwenge, kubirandura byakwihuta hifashishijwe abanyamadini.
Sinzi ukuntu hari umukozi w'Imana arambwiriza, njye nafata umwanzuro nyine numva ko ari nta cyiza cy'ibiyobyabwenge.
Kuva ibiyobyabwenge twabireka, twahawe agaciro muri Leta, ujya gushaka ibyangombwa ukabibona. Mu buzima busanzwe ushobora gushaka akazi ukakabona, abana bariga, ubu twamenye Imana. Noneho amahirwe twe tugira, hari abo tuzi bafite amatora muri iki gihugu akomeye bari babi. Noneho ukagenda uvuga uti reka ngende iri rimwe ndebe, kabiri ndebe, ugatangira gake gake wumva ijambo, ureba impinduka, ukavuga uti reka ibintu nanjye wabireka. Nk'ubu Leta sinayishyira mu bwe ngugendamo, ariko imbere y'Imana aho urahaguruka uvuga uti ndashaka kuvuga ibyaha byanjye, Imana imbari urumogi, imbari uburaya, imbari ugakizwa ko ubikore mu maso y'abantu. Ariko nka Leta ntushobora kujya imbere ngo ugende urumogi. Iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyari gisanzwe kimenyerewe kumva, cyari gisanzwe cyumvikana cyane ku gitsina gabo, ariko birumvikana ko bitasize n'abakobwa ndetse n'abanyina bababyara. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Profe yerutse gusaba Abanyarwanda n'indi miryango itandukanye kwifasha kurwanya ibiyobyabwenge mu bagore. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Madamu Gatsinzi Nadine avuga ko ibi biyobyabwenge bitasize n'abagore, ariyo mpamvu hakwiye gushyirwamo imbaraga mu kubirandura.
Umugore already afite byinshi bimuzitira kurusha umugabo, noneho natangira no kujya mu byaha ararushaho kuzitirwa kurushaho. Twigiye twibutse umugore ngo uriho uratera n'imbere, ariko urinda ikibi wayigitangira wenda nutanye gukora ku gafaranga, ariko se kandi ugiye mu biyobyabwenge. Nta nubwo urabasha kubaka inzu yawe, nturabasha kwiga, nturabasha. Nicyo twabivugiye cyane cyane ni ukugira ngo izi women movements ziri hano, kuko ari nabo babikora cyane kurusha n'uko Leta yabikora, badufashe bongere umugore najye muri urwo rugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge. Nubwo tubivuga
kushe za sosiyete zose bagomba kurwanya drugs ariko n'umugore nawe ntasigara inyuma abantu batekereza ko umugore atabirimo
Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mwaka w'2017 yakiriye ibirego 3941 by'abakoresha n'abacuruzi biyobyabwenge bingana 18% by'ibyaha byose byakozwe muri uwo mwaka ntabwo umubare w'abagore bagiye muri ibi byaha uzwi nubwo nabo harimo abanywa n'abacuruzi biyobyabwenge Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika none tugira yurubi muri Kenya harimo habera imikino mpuzamahanga ya tennis y'abatarengeje imyaka 18 u Burundi n'u Rwanda nabo bayirimo umwe mu bakinnyi ni umurundi kazi wa mbere mu bakobwa ku mugabane wa Afrika umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza arakurikira iyi mikino I Nairobi
abakinnyi barimo izo nkino baturuka ku migabane 5 igize isi bariko barondera amanota azobashoboza kuduvuga mu byicaro bitandukanye ku rwego mpuzamakungu umwe wese bivanye n'urwego yagezeko Uburundi bwaserukiwe n'abakinnyi batatu abigeme babiri n'umuhungu umwe umwe muri bo Oziana Kitambara twamusanze ahejeje gukina ku kibuga cya Apa Hill Nairobi
ni good challenge ari abajwere benshi abakinnyi benshi bava mu bihugu bisanzwe zogerageza kubera natuma ya mbere nagerageje ariko murando nk'abantu bansumba nkagerageza ariko nkakina neza na Rose Deep Point mu turnuwa ya mbere hanyuma turnuwa ya kabiri na Kenya Simple no musi ndasindwa first round ariko double ndaza gukina mu nyuma ejo ndabifata neza kubera era nuko nasinzwe nabone ko nakinana neza nako mina tennis yanje kandi abajwere yabona kinana na bose baransumba tennis ariko nkagerageza gukina neza
wariko kinana bahe
turno ya mbere nakinanye n'umukobwa va Turki deuxième tour ndakinana n'umukobwa va muri Egypt simple yanje no musi nakinanye no mu Kenya ko sine ya cottage niwe yansinzwe no musi
nasane muri sho umenyeza wiyo miyabaga arishimiye urwo yagishitse ko
iyi ni semaine ya kabiri ya mbere umurundi umwe yageza muri ka kadafite n'umuhungu yageza muri final ari nabonye uyu wundi mukobwa yatsinzwe muri double quart de finale nabonye
so bwa kandi ariko agenda neza
yego akagenda neza barabimenyereye n'undi ubu ni mukobwa kabiri barimo yego ivyo ndabizeye ko azashika imbere Aisha yageze muri car aratsinda double umwe babiri wabi ama ni uyu unya tsinze premier tour arimo ama point niyo mpamvu afite tobahaye competition turabe ko baronka ama point yo kujya gukina zimwe tuno zo hejuru
Izo nkino zo kurwego rwo hejuru harimo mu Burundi kazi bamaze kuzishikako ndere kurwego mpuzamakungu na Afrika afite kibanza cyiza cyane
Yes Sada na Himana Sada yifashe neza ariko akina muri Australia bituma yitwa Australian Open mgawani ya wana musi 18 akafite klasima nimero 40 kwisi yose ama kabari wa mbere mu bakobwa muri Afrika imyaka 18 yego ni ikintu gikomeye kandi iteka y'u Burundi kuko kuri abo mwana avuye i Burundi akabari ava mu gihugu abantu batazi cyane mu nkino za tennis akaba duteje imbere kwe tunakinye muri Australia ni tuna zikomeye cyane se umuntu wari wese ashaka kwikina ko nayifashije yaragera hariya
ubona hashaka gushaka urugero rwa ba Serena Williams n'abandi
Chanda chizde cha negose kwa uraje ni miaka fse miaka 15 ndize yuko ni Serena Williams akora za miaka iri mbere
abari mu mahiganwa na Nairobi harimo n'umusore umwe w'umunyarwanda ni Bertin Karenzi
nari naje mu mikino ya ITF y'abana atengeje 16 so ngumanga kugira ngo nyine nino ya 18 narizanye muri makibo nasiga yange
none birakorohe utagira mu coach
oya ndi kuba muri centre itoza bakenye ba East Africa siganye n'abakocha wongera n'amahirwe siganye n'umukocha w'umurundi swaramfasha cyane icyumweru cy'ambere naratsinzwe kuri premier tour n'iki cy'akabiri ndatsindwa ariko ndizera ko cy'agatatu nzitwara neza bizagenda neza
Karenzi na Kitambara bizigiye ku bihugu byabo bishobora gutahukana amahiganwa akomeye mu minsi iza
ari umunsi tuzotana ibikombe bikomeye nitwabandanya gushyira effort zacu dukina neza twikuraje cyane ukonye tuzotana n'igikombe kinini
tubishyizemo ingufu byakunda byose twakina ndetse Rwanda n'u Burundi twakomera nka Minisiteri za Siporo zigiye zidufasha zigateza imbere imikino zikadufasha tugakina amarushanwa yo hanze menshi twagira ama experience ko urabona nk'u Burundi bwitwaye neza mu marushanwa y'abana atengeje 16 kubera experience so komeje bagenda badufasha twagira ama experience ndetse twakina neza
muri sho n'abasaba leta y'u Burundi kwitaho kurusha abana b'abarundi bakina tennis.
Abandanye bateriteka abana b'u Burundi muri nkino cyane cyane ya tennis kuko ravi ya marezita twamaze gutanga muri tennis na marezita akomeye kandi sinibaze uko ari sport yari yose mu Burundi amaze gutanga marezita nka twamaze gutanga ikintu bakeneye cyane abari inyuma ifoko bagira ama tournaments ama barondera ama sponsors ama banki n'ibiki ama bagiragaze no gusohoka hanze kugira baze kurondera ama point international kuko abana dusigaje uravye kera no unye nimero ariko yagabanuka abari inyuma na baronka amatuno kwiye
iba enjoy and we have amahiganwa na yero batunga Abarundi bose bari muri iyo basanzwe baba muri Kenya mu kigo cya tennis gifashwe mu mugongo n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ya Icyo kigo cyahora gifite icyicaro mu Burundi kuva mu mwaka w'2011 kimuriwe muri Kenya kuva mu 2015 hadutse injyana za politiki mu Burundi eroje uri ka neza Nairobi iri rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho radiyo yanyu irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mugoroba uko itariki ya 20 ukwezi kwa mbere abagabo benshi bari bambaye neza barangije gufungura mu ruriro i Kabul mu hoteli Kabul Intercontinental Hotel barahagurutse bafata imbunda zabo batangira kurasa mu bantu baraho. Bahise bakomeza kugenda mu birongozi by'ihoteli bashakisha by'umwihariko abanyamahanga ngo babice hamwe n'abategetsi muri guverinoma ya Afghanistan. Ibyo byamaze amasaha agera kuri 17 bihagarikwa nuko abasirikare bashinzwe umutekano bafashijwe n'abasirikare ba Norvege bishe abakoresha iterabwoba batandatu. Kugeza icyo gihe abantu byibura 22 bari bamaze kwicwa n'abo bagabo bari bagabye igitero. Abasize ubuzima baturuka mu bihugu byinshi birimo Ukraine, Afrika y'Epfo, Ubudage, Ubugereki, Kazakhstan, Venezuela, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana harimo na Afghanistan. Icyo gitero ni kimwe mu bisa n'imaze kumenyerwa. Mu mezi menshi ashize, abatalibani bagiye bagaba ibitero mu runywero, mu mahoteli, mu ruriro, ahantu hose abanyafuganistani bashobora guhurira n'abagenzi b'abanyamahanga bakaganira. Abatalibani bashishikajwe no gushyira Afghanistan n'abaturage bayo mu bwigunge babatandukanya n'abandi bantu bo ku isi. Ni muri urwo rwego bakoresha urugomo bagerageza kubashyiramo ingengabitekerezo yabo isobetse. Abatalibani barabuza abanyafuganistani kubaho mu mahoro, bababuza amahirwe yo kubaka ubuzima bwabo ngo babeho ubuzima rushireho kuba bwiza. Amerika yamaganye ivuye inyuma igitero ku hoteli Intercontinental i Kabul, byanditswe mu itangazo rya Secretary wa Departement ya Leta muri Amerika Rex Tillerson rigira riti: "Tunamiye abantu bose batakarije ubuzima muri iki gitero, baba abanyafuganistani cyangwa abaturage b'ibindi bihugu. Twifatanyije mu babaro n'imiryango yose n'inshuti zabo bose bishwe kandi twifurije abakomeretse gukira vuba." Iryo tangazo rikomeza rigira riti: "Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashima abashinzwe umutekano w'igihugu cya Afghanistan ku butwari bwabo mu gusubiza iki gitero. Turavugana n'abategetsi ba Afghanistan ku byerekeye amaperereza kuri iki gitero." Secretary Tillerson akomeza agira ati: "Twabonye ko abatalibani bigambye uruhare rwabo kandi twamaganye imitwe y'iterabwoba ku bitero igaba ku Banyafghanistan no ku bakozi b'abanyamahanga bakorera kuvugurura Afghanistan." Ati: "Amerika ifatanije na guverinoma n'abaturage ba Afghanistan. Turacyemeje dukomeje gushyigikira Afghanistan mu bikorwa byayo bigamije kugera ku mahoro, umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo." Urugomo nk'uko ababyiboneye i Kabul babivuze nta mwanya rufite muri Afghanistan cyangwa ahandi ahariho hose ku isi.
Iri jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane. Mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro byacu birakomeza. Murakarama, mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.